Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki 13 y'ukwezi kw'11 mwaka w'2017. Muri kumwe na Frederic Monikije. Nuko mubimenyereye ubundi umwanya w'ikiganiro muri Sangara. Ibiganiro bizohuza Abarundi kuva ku igenekezo rya 26 ry'ukwezi kw'11 gushika ku igenekezo ry'8 ry'ukwezi kw'12. Bishobora kuba ari ibyanyuma birongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania, nk'uko vyatangajwe n'ibiro by'umuhuza. Urutonde rw'ababitumiyemwo ruramaze gutangazwa kandi rurabandanya gushikizwa muri iki gihe. Reka tubashikirize rumwe urutonde rw'abatavuga rumwe na leta batumiwe muri ibyo biganiro. Hariho ubwa mbere na mbere Charles Nditije, akaba bamutumiye ku giti ngo bavuga nk'umunyapolitike, acteur politique. Hariho P nta vyo hanyuma, acteur politique nawe nyene Frederic Bamvugi Nyumvira, president w'ubwambwe Frodebu, Leon Sengendakumana vice president wa Frodebu, Pierre Claver Nahimana akaba n'umunyamabanga mukuru w'ubwambwe Frodebu, Aloise Barichako president Ranaka, Zeno Nimubona president wa Parena, Gervais Niyongabo akaba ari president wa Fedes Sangira, Anisette Niyonkuru acteur politique, Chimhai Pankras akaba ari nawe nyene acteur politique, Leonard Nyangoma president w'umugambwe CNDD, François Nyamoya acteur politique, Dismas Nditabiliye president wa DES, Jean Bosco Ndaikengurukiye president KAZF FDD, Eric Nkengu Burundi akaba ari porte-parole umuvugizi w'umugambwe MRC, Alexandre Niyungeko akaba ari umumenyeshamakuru, Marie Louise Barichako société civile, Pierre Claver Nimbona nawe nyene société civile, Gabriel Rufikiri société civile, Karine Kaneza société civile, nkuvuga mashyirahamwe ya haranira inyungu z'abanyagihugu, Agaton Rwasa, Aime Magera, Tassien Sibomana, Ngayimpenda abo nti ko mutubazo ntiramenya neza ku butumwa bwasohotse cyangwa butarasohoka. Hariho na Chauvin Mugwengezo akaba ari acteur politique, na Aline Ndenzako nawe nyine acteur politique. Muri iki gihe rero Abarundi bari mu migambi itandukanye hamwe no mu mirwi itandukanye irimo urwaruka, abajya politike hamwe n'abapfasoni barabandanya gushikiriza ivyiyumviro vyabo ku vyerekeye ibintu nyamukuru vyihutirwa abanyapolitike bo kumvikana ko kugira ngo Burundi busubire gufata inzira iterambere. Muri iyo ntumbero rero uyu munsi twatumiye abapfasoni baronse ubutumire bwo kwitaba ivyo biganiro kugira tubabaze ibintu babona vyihutirwa abanyapolitike bakwiye kuva muri ivyo biganiro bumvikanye ko. Turi kumwe na Madame Alice Nzomukunda arongoye umugambwe Adele imvuga kuri, akaba kandi yarigeze kuba na vice perezida wa Burundi. Muriwe neza Madame Alice Nzomukunda.
Ndagize muriwe ntibikije.
Murakomeye?
Yego turaho.
Yego me turiko tuzoba turi kumwe kandi na Professeur Marie Louise Barichako, telefone ntiraboneka neza turiko turarondera ku murongo nibaza ko aboneka mu kanya. Tuzoba turi kumwe kandi na Madame Godeliev Ninazwe nawe nyine telefone yiwe iracagoranye, akaba ari mugambwe CNDD FDD. Reka rero dutangwe kuri mwebwe Madame mwebwe tufise Alice Nzomukunda, mutubwire murazi ko uruhara rw'abafasoni muri politiki ari uruhara ruhambaye cyane rwose, kandi ijambo ry'abafasoni ryubahirijwe cyane cyane ku vyerekeye gutorera inyishu amatati. Duhe urutonde rw'ibintu byihutirwa mwifuza ko bazogira uruhara muri ibyo biganiro botahuka wumvikane ko.
Kuvuga ngo dutange uruhara urutonde rw'ibyo abazoja mu biganiro boshika ko kugira ngo biganiro bihagarare canke bihere, nibaza ko bitokoroha cyane mugabo ikintu gihambara mu bintu byose y'abantu bagomba kugira ngo batore umuti w'ibibazo biba biri mu gihugu. Nuko habanza kurabwa mbega ingorane iri mu gihugu muri kino kiringo n'ibihe. Rero ku bwanje ingorane iri mu gihugu ubunya hari ingorane y'ubukene. Ndabona ko mu Burundi hariho ubukene abantu n'ukuri baragerageza baragerageza kuvana tora ni ubukene ico rico kintu nyamukuru mbona gihari ibindi n'ibintu bisanzwe n'ibindi cy'ubuzima bwa misi yose ingorane zihari ingorane ziri n'ahandi hose mugabo ndabona yuko ikibazo cy'ubukene kiba caratewe n'uko habaye uguhagarika imfashanyo amakungu yahora atanga hanyuma bisahirizwa kandi n'ingorane zabaye z'uruzuba rwatse mu minsi yahera ibyo rero byarateye guhungabana gatoyi mu gihugu aho ubona yuko umurundi muhuye uno munsi mubajije ikimugoye ukuri kw'imana kugira yuko ingorane afise ari ubukene gusa
ubwo bukene bwarinjiranye abarundi benshi eka n'abashobora kuba bari bifise mu minsi iheze ubukene baragumva muri iki gihe none ikintu mwose abanyapolitiki bazahurira yarushanikiye kugira ngo izo ngorane zose zive mu nzira
ikintu boshira imbere nibaza yuko ari ukuraba nyine kugira ngo barari ingorane bafise n'igihe zibatuma badataha kugira ngo bashobore kuganira kuko urabona hariho abavuga bati jewe bifuza gutaha mugabo n'ibintu nta mutekano ufise mu gihugu abandi bakagira bati ibiganiro n'ibihere kugira ngo tumve yuko amahoro ari mu gihugu dushobore gufasha icyo gihugu cy'u Burundi muri icyo gihe rero je ningira yuko umuntu yaba akunda Burundi akunda u Burundi yucagira ati ibyo kubw'umutekano w'iwanje je nibaza yuko kugira ngo nshobore kwemera yuko noja kuganirira mu Burundi nkumva ko ndekaniwe nibangirira ikintu jewe ndafise murumuna wanje cyangwa ndafise umwene mama wacu musaza wacu ari mu gisirikare cyangwa mu gipolisi jewe nibamumpa akaba ari wancungera ubuzima njye kumva ko ndekaniwe ndashobora gutaganira mu Burundi akavuga ikintu cyumvikana gishoboka kugira ngo yumve ko mu mutima wiwe aremye mugabo mu gihe yumva naho adashaka gutaha kuko hari abatabyisiga gutaha nabyo nyine kuko hari umuntu ashaka kuba hari hanze kandi yari hanze amerewe neza niyo ashaka gutera inzitizi ku bandi bifuza gutaha kugira ngo bishobore gukemura ibibazo bimwe bimwe byo babihari byo bitewe ubwo bukene bwo babutewe n'amafaranga ava hanze mugabo ubundi bukene butewe n'uruzuba aho ona ibintu bizogenda birava mu nzira buhoro buhoro
mu ntango twavuze ko ibiro vy'umuhuza vyatangaje kuri ibyo biganiro bishobora kuba ari vya nyuma ku bwanyu ivyo bivuze iki bivuga ko abarundi bazova bumvikanye canke no ko ibiro vy'umuhuza bitumva bishaka kubandanya kugarikira ivyo biganiro
byose birashoboka ibiro by'umuhuza birashobora kurambirwa ngira murabona yuko bamaze gutumira ibiganiro inshuro nyinshi mugabo muri ibyo biganiro inshuro nyinshi ukagumusanga hama hariho ukudadika bamwe agira ati naka kaza sinza ibyo rero bituma umuhuza agira ati we yaraza ati abarundi birabanezera yuko bo kwicarana bagatetora umuti w'ingorane zawo mugero bamaze kugira inshuro zingahe mugabo nanone muri izo nshuro akabona yuko atamuntu n'umwe atanga umuti wo kugira ngo bihere ingorane zihari zihere cyangwa batabonesha baterekana ingorane kuri yayindi ubona uti ni kuri ingorane niyo irahagaze irahagaritse amaraso Burundi ukugira ngo abantu bemere bayikorere ko ivyurumva yuko umuhuza arashaka kugera ahantu akarambirwa mugabo nanone arashaka no kuvuga ati uburi kurarambuka avuga uti nukuri umuntu ari mu Burundi uretse kandi ndakubwiza ukuri jewe nkurikije jewe mvuye hanze nari maze iminsi myinshi cyane ndi hanze icyo no kumenyesha nuko uko Burundi buvugwa mu radiyo ku maradiyo amwamwe nuko Burundi buri mu gihugu ko tububona nukuri biratandukanye cyane ku buryo rero umuntu ari hanze yumvirije ibintu yumva ku maradiyo amwami birashobora kumuca intege bikamutera inkokora zo kugira ngo atahe mu Burundi abantu rero bitwa ko bafashe u Burundi bakaca barabiraho bakavuga bati nyamara mu Burundi hari ingorane hari ikibazo mu gihe icyo kibazo ntidushobora gufasha Abarundi ibyo rero ni bibi cyane kuko igihe hari umuntu ashobora gukanisha mwene ibyo nakavuga ati reka ko nshobora kuvuga abantu bakanyumviriza reka nkorere kuri icyo kugira ngo mbuze abantu gutaha mu Burundi n'ibyaboneka ko abantu badataha mu Burundi bica byumvikana ko hari ingorane z'amananiza maze abantu baca baremera abari mu Burundi bati nimuze muganire mugabo abantu bakugira bati tuganira ku kibazo ikihe ikibazo cy'umutekano niraje tukijyane ikibazo cy'amasezerano yaryo niraje tukijyane eka ibibazo byose nta kibazo bidashobora kuganirwako mugabo bemere twicare tukiganire tubiheze kuko nta kintu kidashobora gutora inyishu atangira kugira hari birareta ikora na leta
madame Alice nzamukunda hari abarundi bavuga ko gushaka guke naho tuvuga ko gushaka guke hamwe no kudashira imbere inyungu z'igihugu ari byo bishora kwa byaranze ikiringo cyose eka byaratumye abarundi bamara ikiringo kirenga umwaka ntibashobore kumvikana ku kintu kimeze nk'amasezerano y'amahoro bupfundika kugira ngo abarundi na bwa bukene bwose mwavuga butoregwe inyisho
nibyo none nibyo nakubwiye nti abantu baba bakunda Burundi bari kwicara niba bakunda Burundi by'ukuri bari kwicara mugabo uko gushaka kuke nuko niko ndakubwira nuko kudakunda Burundi n'ukwikunda ukwikunda kwa cyane agira ati jewe ntarumva inyungu zanjye muri iki kintu bituma bihagarara byose ndabidadika bitsa aho rero kudakunda Burundi kuko umuntu akunda Burundi ugushaka kuranyaruka bakubwiye bati muze wicare tuganire uza urirukanga kuko ugira uti icoma nyine tukabivugana bigahera hanyuma rero tugataha mu Burundi tugafasha Burundi kubaka igihugu cacu hanyuma kikahabwa iteka mu makungu nihano iminsi yose wumvise izina ry'Uburundi wumva izina ry'Uburundi ari intambara gusa
muri iki gihe mwitegure kuja yarusha Kizera mufise ko mu iki gihe hoho hazoba akarusho tugereranije n'ukuntu vyagenze muri kahise iyindi mishikirano yabaye imbere Kizera mufise kanganike
jewe nibaza yuko umwizero jewe mfise nuko nk'abantu nabonye ngaha mu Burundi imigambwe nabonye ngaha mu Burundi bose baremera yuko dutegeza kuganira uko kubyemera bose ni intambwe ya mbere twemeye twese ko dushaka kwicarana tukaganira abo bose batumiwe bakitaba akaza tukaganira nta kintu na kimwe kidashoboka ko dutorera umuti nico gituma rero nibaza yuko ko batumiwe bose ubuhoho nibaza yuko atacitwaje na kimwe cyo bakikiriho kuko nk'amazina numvise mwasomye hari n'abandi benshi numvise mutarinze kuvuga bari ngaha anyu Bujumbura numvise imigambwe yose ndibaza imigambwe yose yanditse mu mategeko narumvise ko yose yatumiwe n'indi migambwe yose yaratumiwe nabo bari hanze naho baba bagira bati nta migambwe bafise nta migambwe bahagarariye mugabo barashaka kubatumira ku giti cyabo nabo nyine bakabatumira nabo nyine bakitaba nibaza yuko yari intambwe niniya cyane ishobora gutanga icyizere mu gihe hoba ugushaka kwabo bantu nta kibazo na kimwe kidashobora gutorerwa umuti aheza bose mwose agashikana ikimubabaje hanyuma abarundi bakarara kuko turakuze tukaraba icyo kibazo cyacu cyose umwe wese ashikirije kimubakiye kimubangamiye hanyuma tukagitorera inyishu hanyuma tugaheza Burundi tukabandanya tukabwubaka
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Jonas muri neza muri he Jonas
twete mu Kayanza mu Burundi
ni izina ry'ikirundi ninde
ningirimana
murasha kuduha icyimviro mufise canke ikibazo mufise
ego nuko kugaruka kwa gutuma aho ya ko abo tutumba ko bamaze gufata ubutumire agende baduzero ke ariko kimwe cyane na Amerika n'abuga mbaramwe yorera ko bwanye politiki y'abarundi agaragaza ikakwikuramo kumva ko ari babimari no kubona ko barundi dukwiye kubiga ibikoresho byabo abantu ubundi ibihumbi mirongo byabuntu ubona ko bindi biriko biraba ubugwazi kugira ngo ashikire ibihugu byabo ubundi uri kwitegereza biriko biraba mu Burundi umutekano wagarutse ariko rero abantu baba babwira ngo nimuguriye oya kugira ngo mbaga tuzotahire rimwe ari uko leta y'ubundi yagombye kabiri dukeneye ni ukuvuga jewe nabwira nk'abadamu bari batoke dukira abandi badamu n'abarundi bose muri rusange nageze abwira neza bacu babanye politiki bashimitinga turumuke turarusha ubundi amagume nk'aya amagume dusigaye nayo igihano badusabiye nuko leta yose umutima abanyepolitiki bashimitinga nuko barundi twarushe kabiri turonka amahoro kuko nta ntwaro ziko ziravuga kimwe baduteje ibihano nuko nibyo tutagomba gutuma abatoka bari badusabiye ngo yarusha
murakoze Jonas madame Alice nzamukunda ubutumwa bwa Jonas muvuga kwiki
ndamutahura gose Jonas ntashikirije avuga ati umutekano waragarutse mu gihugu n'ukuri nabikubwiye na jewe Burundi buvugwa ku maradiyo amwe si bwo Burundi buri ngaha n'ukuri ibintu byarahindutse kandi ngirango n'amaraporo atari makeyi yaragiye arabiserura yuko ibintu uko byari biri mu 2015 biratandukanye cyane n'uko bimeze uno munsi. Urumva rero yuko hari ikintu cyahindutse muri icyo gihe n'abandi bukurusha umutima bakemera ko ibintu byahindutse. Iyo rero uko gushaka uko kwitaho abandi nicyo kibuze, kuko umuntu wese umugani wabo agira ati jewe batampaye ntashoboye kugondeza leta ngo nshiremo intebe sinemera, ntaguma mvugira ahantu ibara riraguye mu Burundi biracika mu Burundi kugira ngo n'umuntu yarasukije umutima wo gutaha ahagarike. Urumva rero nk'ibyo si byiza na gatoya kuba ari ukwikunda kwa cyane, kuko n'ukuri Umurundi wese wobaza uno munsi umuterefone uti mbega mu Burundi n'ingi nta kindi na kimwe akubarira, ukajya kumva umuntu akubwira ibindi bintu akubwira ati atari ubukene nta kindi n'ukuri.
Tubibutse inshuti muri seka muri kamara bandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean-Marie mwiriwe neza. Jean-Marie muratwumva?
Yego ndabumva.
Izina ry'ikirundi ninde?
Nitwa Nduwimana Jamari.
Muri hehe?
Ndi Burundi mu ntara ya Bubanza.
Yego, mwe murafite ikibazo cy'icyumviro duga ku ijambo?
Ni cyumviro nagomba nshikirize.
Mhm.
Ndanezerewe cyane ko ibiganiro bigiye gutangura. Hama kubandanya nako n'ukuri n'umunezero kuko byabimaze iminsi bitaba kandi abarundi twari dukeneye yuko tusubirana ibibazo bihari bikahava kugira tujye ku murongo w'iterambere. Hama icyo nifuza nuko ibiganiro bizoba nuko mu bisanzwe bazobayoboza badushikiriza ijambo nyamukuru bihumuriza bituma bijya byose byabaye mu gihugu bitumye n'ubukene mu gihugu tuvuga tuti ubu tugiye kuronka gahengwe. Ni ukuvuga n'ibintu bitatu nyamukuru bicarira ibintu bijyanye nuko impunzi zosubira zigatahuka. Hama bicarire kandi n'ikibazo cy'imigenderanire hari habagenzi twari dufise ni ukuvuga amakungu ubu bitagenda neza kandi badufasha mu bintu bitari bike. Abo rero mu migenzo y'ikirundi n'ukuri tumenyereye kubana n'abantu kuvugana n'abantu neza imigenderanire ikagenda neza hama bigaca biherekeza iterambere. Ibyo rero n'ukuri hama abo bantu turazi yuko abo bantu hazuba hari habarorerezi abo Union Europeenne abaserukira ONU ayo abo bose batumye ayo maresolution ajara bahama ibya kigwe neza kumbure n'abarundi kuko bababoneki niki kitajanye abo bose nibo bazuba bahari bafashe ku buryo by'ukuri tujye ku ntambwe y'iterambere. Icyo icya gatatu nagomba gushimikira ko nicyo cy'iterambere kugira natwe turonka gahingwe tujye mu bambere urana turi ku murongo wa nyuma bavuga yuko turi mu banyuma mu iterambere bijyanye n'iki tumaze igihe mu njyane. Ibyo bintu rero bitatu bunguri impunzi iterambere imigenderanire myiza n'abavandimwe dusubirane nk'uko twahora by'ukuri nibyo twifuza twebwe abarundi kugira natwe turonka gahingwe.
Murakoze Jonas, murakoze Jean-Marie Nduwimana leka umurongo wa Madame Alice wali wacitse gatoyi ariko umushyanahe Jean-Marie Nduwimana yari kuvuga ko ashima ko ibiganiro bise gutangura byabimaze igihe kitari gito byarahagaze akaba asaba rero ko abarundi bova yarusha bagize ico bapfundika ikakugira ngo Burundi busubire gutera imbere impunzi zitahuke eka n'abarundi basubire kunywana. Madame Alice muvuye iko byo kwishikirijwe na Jean-Marie Nduwima
n'uko ikintu afise burya gihurije ko n'abandi benshi cyane nico gose abarundi nta kindi barindiriye n'ukuri bifuza yuko ibyo biganiro kandi nibaza yuko nabo bahuza kugira ngo bategekanye iminsi irenga 10 yo guhura kwari ukugira ngo tureke ibyo byajuguru by'ukwama tugenda tugaruka tudaheza muri iyo minsi irenga 10 tukicara tukavugana ibintu biri ngaha mu Burundi tukavugana mu kuri tudariko turahendana ataburyarya burimwo atabiharuro by'amacenga birimwo n'ukuri tujya tubihejeje kuko si ibibazo byinshi. nukufuga yuko abantu bovuga buguru imitima ibibazo byo cabihera hanyuma impunzi zigaca zitahuka wa mugani hanyuma abo bafasha uburundi wa mugani bagaca batangura kubufasha kuko hariho ababihagararika bavuga bati ko hari abantu bari mu mahanga bahunze ubwo byerekana ko hari ingorane mu gihugu abantu bamaze gutahuka kandi mugabo turi kuturumviriza turumva ko abatari ari abatari bakibahora batahuka baguma batahuka mugabo mu gihe ayo masezerano mu gihe abaganira buganira bakumvikana na byo ni byo tuma n'abandi benshi bari basigaye mbere n'ababitwaza bohera bagaheza bakavuga bati muri iyo minsi cumi niba mutashoboye muri abarundi niba mutashoboye gutora inyishu z'ibibazo bihari ibyo bibazo mwa mwitwa ko mufise mukaba mutashoboye kubiganira ngo mubihezi nuko mutazofa mushoboye kumvikana ni bya bindi rero bica bibaho bimwe bavuga bati banakana banaka ntibashobora kumvikana muganiriye ko mu barundi tutashobora kugera ngaho onye aho tuvuga ngo dushobora kumvikana hari ibintu essentiel bintu nyamukuru ngende rwako twese turinda guhuriza ku nuko mu gihugu cyacu hari iteka n'itekane abarundi bagashobora kurara bariye bagashobora gufungura bagashobora kuronka ikintu kibatezurira kibateza imbere icyo tugihurije ko twese tukavuga tuti ngo baricyo tugishyira imbere nta gisivya twebwe tugaheba umwe agaheba inyungu ziwe bwite mu gihe raba yuko tutazumva duhejeje kumvikana ku buryo igihugu kizasha gifata umurongo w'iterambere.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Rene muri Beneza. Muri Beneza muri hehe Rene?
Turi Makamba.
Ni izina ry'ikirundi ninde?
Mugabe
Rene, duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Nagira nange yari nk'intererano
yego
baba bantu bafite ubutumire kujya mu biganiro ya Rusha rero kuri icyo oye arahise iminsi hafi imyaka ibiri turi mu njyana abarundi barahunze abandi barahangara abandi baricwa hariho n'ababorezwa gufa ubwo guterereza cyo kimwe n'abandi bari mu busho butandukanye by'ukuri twe abarundi turarusha imvano twajya duhaye ku rwego rwa leta leta ntiyumve akamo k'abanyagihugu yumva amarira turimo yumva ubukene butugarije turimo hambeke gutanga amananisa bumvikane n'abanyepolitiki bari hanze bari mu rwego sinareti na sinareti nyemereye gutanga ibintu by'amananiza by'inzitsi bariki gushyira imbere inda yabo twe abanyagihugu turarusha tumerewe na byanze amo bindi bihugu byose byo mu karere tugeze ku rwego ruhanitse rw'iterambere none natwe uko gushya batura ibiziga mu nzuzi batura ibiziga mu mabarabara batura ibiziga ijya n'ino atandukanye ibi bintu biratubabaza cyane abanyagihugu abayobozi b'abanyepolitike bafite ubutumire ubu twajya tubasabe dushimitse bibagire ibibatandukanye bashyire imbere neza igihugu bagende by'ukuri bafite umwanya ukwiye kuzoronka umwanya wo guharira ibyicaro bya politiki by'ubwa ngo ejo nzoba ndi kimwe ejo nzoba ndaha batiragiye bibuke yuko uburundi bwababyaye kandi bateza kubutera iteka abari hanze nibahunguhe abanyepolitike bitwa ko bari hanze nibaze bateze imbere igihugu cyababyaye izo mpunzi zigorewe za mahama za nduta za rusenda muri kongo za nakibari batahuke aze twubake igihugu cyacu nako dushyike ku cyanzu ry'abandi murakoze neza ninagira sabe abo bantu batumire ubu kubanza
murakoze mugabe rene madame alice zamukunda akamo gakomeye cyane rwose gatanzwe n'umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika mugabe rene turazi kwa fasoni nkuko twabivuze mu ntango bafise uruhara ruhambaye cyane rwose kandi bafise ijwi rishika kure ikintu ku ruhande rwa fasoni mutekanya kugira ngo mujijure abo bantu bavuga ko benshi bashyira inyungu zabo imbere niki
gonda ndabakenguruke n'ukuri abantu bariko barahamagara ku murongo ndumva ko bose banyotewe yuko ibi bibazo abantu bariko baravuga ibyo biganiro bidahera ku vyoshira hanyuma rero tugafata iyindi nzira nibyo rwose nibyo kandi ngenda bashimira n'ukuri abarundi umwe wese ahari baje barabwira abo bantu bagomba kudadika abari bo bose abari leta ya dadika yabari abandi b'abanyamigambwe badadika umwe wese mu mutima wiwe arabigihugu ntarabinyungu ziwe ariko barabivuga n'ukuri abenshi abenshi n'ukuri badadika badadikira ku nyungu zabo. Nta muntu n'umwe ngaha adadika ariko ashira imbere inyungu y'umunyagihugu. Umuntu ariko ashira inyungu imbere inyungu y'umunyagihugu n'ukuri atora umuti w'ingorane zihari. Nk'ubu rero je niyo nzira yuko ibyo kwibaza ati jewe ndereza kudadika gushika bangiriki muri leta ndabapfuka n'ikibanshire muri iki kibanza n'ukuri ku Imana. Bariko baritira umwanya atari kugomba kwegura ubudahera ingorane zihari nta kintu na kimwe bashaka kuba bariko baratera. Nico bituma nk'abo bantu barundi bariko barabisaba n'ukuri abo banyepolitike tuzohurira hanze tuzohurira Arusha bamenye yuko Uburundi buzoba ico twe dushaka kububa. Nitwashaka kubusha buzusha, nitwashaka kubwubakika buzokubakika. N'ukuri abarundi bazoba bari Arusha nibambwire ko mu minsi 11, 12 bizokwanka yuko bumvikana bazoba ari abarundi badashoboka, ahubwo bazoshobore no kubatera ibyatsi bazoba berekanye ko badashoboka. Nta ngorane na zimwe ziri ngaha mu Burundi zishobora kwicarira iminsi 10 irenga ngo tuve tutayumvikanye ko hazoba harimo bimwe bita mu vezefa, hazoba ari kudashaka, hazoba ari kudadika, hazoba ariho iyindi migambi yihishije inyuma yabyo. Nico gituma rero nk'ubuze ndafite n'izero rwose yuko iyo minsi baduhaye n'ukuri nibaze ko nabo nyine baziyumviriye bakavuga tubaho ubwa nyuma iyi minsi bakayimara bagahaguruka tacu bashitseko tuzosha tubaheba.
Hari n'ikibazo
berekanye ko badakunda igihugu cyabo.
Madame Alice Nzobukunda, hari n'ikibazo gihambaye cyane rwose gushika ubu turamenya ko kira maze gutora inyishu. Umuhari Senared utatumiwe nk'uyu muhari bamwe muri uyu muhari bakaba bavuga ko Senared idakwiye kwitaba izo zone zishobora kuba ari ntambamye kuri ibyo biganiro mu gihe Senared itokwemera ko kuja muri ibyo biganiro.
Bo mwigeze gukoresha mu gushaka guke ariko nk'iyo umuntu akubwiye ati jewe naho bazontumira sinzo kwitaba we nk'uwo muntu yumva abakeneye amahoro mu gihugu. Nta muntu ashakuka kuvuga ngo naho bazontumira sinzo kwitaba mugabo jewe nizere yuko umuntu wese yatumiwe agiye kwitaba. Kandi kira noneho kare bavuga ngo badotumira imigambwe gusa mbwa numvise yuko mu mazina bavuze ntibatumira imigambwe gusa, hariho n'abantu ku giti cyabo batumiwe. Murumva yuko bagerageje gushira ingufu nini kugira ngo uwo wese bafite icyumvira avuga ko ashobora gushikiriza cyo tuma dutera imbere dutera indi ntambwe imbere ati nawe nyine naza gishikiriza. Icyo ni ikintu cyiza cyane dukwiye gushimira abo bantu bariko barategura ibyo biganiro. Ni ukuvuga rero ngo abo bose bari gushobora gushikiriza ikintu ko batumiwe bakaba babyo babarihajya twizere ko bageza kuko batajeho nibaza yuko badaba berekanye aho bahagaze badaba berekanye urukundo bafitiye abarundi rwarigo. Nibaza rero yuko nibashika bose tukicara bakavuga ibibabakiye tukavuga ibitubakiye twese tugashira hamwe tukavuga tuti igihambaye n'uko umunyagihugu hariya mu Burundi aronka amahoro iterambere rigatangura mu gihugu. Mukuri ku Imana jenda zimeze yuko tuzumvayo twumvikanye mukabona tutumvikanye ahubwo yaba bishoboka yaba ari ibyo nsaba jewe kubyiwanje ahubwo bishize kumbonesha kure bakabishira no ku maradiyo ku buryo ibiganiro twa tuko turagira Umurundi wese ariko aravuga bakamwumva amajambo ariko aravuga niho bamenye umuntu by'ukuri umuntu akundi igihugu n'ugomba kugita mu manga kuko agishi bagutangahura kuko bagusanga hari abagomba kudadika mugabo ntibamenye ko abarundi bariko barabumviriza imiliyoni 10 z'abarundi zikorera bumviriza ibyo ariko barashikiriza ndaje neza ko abarundi bazogira isoni bakabwinda vyo bakakugira ngo twakigiye gucaka.
Tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe Ndayishimiye muri we neza. Ndayishimiye muratwumva?
Ndabumva ndi Ndayishimiye Guillaume.
Guillaume murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe?
Mbanje gushimira umutumire wacu.
Yego.
N'icyo biganiro bigira bibere nk'iyo Arusha n'ukuri n'ukuri twe nka twe nka twe. Niyumvise na kaba yuko byaba ari nk'umusoba boba ari gutorera umunsi wa nyuma kuko hamwe bitogenda gutyo Uburundi buzokwama bumeze nka cya gihugu biba baravuga cya Zimbabwe ku buryo ata Uburundi tuzigera dushikana mpaka nyine turinde dushika ku muhero w'isi ariko bumeze. Ni ukuvuga rero nk'abantu barimo baravuga ngo nta makuru ngo nta haracyari intambara mu kuri intambara yaragabanutse kuko zendanje ndi umwe mu bahungutse muri Tanzania abo nabo bakibivuga ku mugani w'uwo muntu nabashaka kugumaganya babandanya Uburundi babuca mu manga. Nuko murakoze.
murakoze ndayishimiye Guillaume icimuro cha ndayishimiye n'icimviro madame Alice Musa nabashikirije hari ikibazo gihambaye cyane gose madame Alice umurwi w'abarundi bavuga ko atatumiye muri iyo biganiro urwaruka nako nyene rafise uruhara ruhambaye cyane gose ku bwanyu kuki urwaruka rutatumiye muri iyo biganiro
sinabimenye kuko sinza batumye wabari bo mugabo nabo nyine barafise ico bari gushobora gushikiriza bada yuko n'isi taragenda bogerageza guca mu nzira zose zishoboka kugira ngo nabo nyine bashobore gutumirwa kuko birahambaye bundi rwaruka nabo nyine barafise ibintu bashobora gushikiriza bagafasha bagaterera mbere bakanadukebura twetwikwa ngo turakuze imbere yabo bakadukebura bakatubwira bati mbe Burundi mushaka kudusigira no Burundi busangute mbe muri mwabandanya muri zo njyane mugiye mutwereke ko barundi mudashaka kwicara ngo muhuze ijambo mugende mutore umuti w'ibibazo by'u Burundi ahari ibibazo by'u Burundi bidashobora gutorega umuti na bene Burundi nukuri bakaza bakatubarira bakatubaza bakatubaga ati mwe mugomba kudushingira igihugu nyabaki mugire mutubwire ko barundi mudashaka gutora umuti w'ingorane zanyu ibibazo nyine by'uko tugiye kwa amategeko turatabaza amakuru iminsi yose harageze ko barundi bashobora gutora umuti bunyine bakaganira bunyine bakashika ku mudano kuri narashinga je nagiye mu biganiro kangahe ngaha anya cyari bitegekanije ngaha mu Barundi nkuri je natangaye twarahuriye ingo bukayanza umenye icuro zibiri abarundi bari bonyene atawundi munyamahanga n'umwe arimo umuntu ahagarariye amajambo ari umurundi abarundi bagashikiriza ingorane ziri mu gihugu bagashikiriza inyishu z'ingoro z'ibibazo babona uko inyishu byotogwa kandi biteye igomwa none ibyo bintu bibyanka gute iyo turi hanze byanka gute dushaka kuganira ngo duhuze ni ukuri abajene urwaruka rurakwiye gutumirwa nabwo nyine niba barabibagiye nibabatumire baze nabo nyine ahubwo baze ahubwo batubagira ati nabona nyine mutwereke mwebwe inyishu mubwire mutorere igihugu cyacu iyo ariyo
nkuko twabitangarijwe n'umunyesha makuru ubutumire bwari bukibandanya gusohoka umuntu arashaka kwizera rero ku rwaruka rushaka kuzoba rurimwo ubu turi kumwe kandi n'umuntu munywa ni radio ijwi rya Amerika ndi kuri yo miriwe neza ndi kuri yo muratwumva
ego ndabumva
muri hehe
n'igisagara cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego gambere kwa rugushima ibitandiro bisiye gutangura abarundi baranyote wa mahoro umve binabiriya abarundi bari hanze nabandi twifuza ko nabo ko babona mu Burundi cyuko turubaka igihugu ashimira n'umutumire kuzyumviro ari karatanga hanyuma kintu cy'ambere je no kubura abanye politike kwabye tubona kuvana kera igihugu cy'u Burundi kama hariho kukudadadumwa kwegera ku nyungu zi bashaka nuko aba bari hanze bokumva ko botaha tukubaka igihugu tukaraba ko iyi nzara yugarije abarundi yogabanuka kuko nk'abantu bato bato ikiduhanze si ibyo bibanza bya politiki bo bashaka twihangiwe n'inzara ubukene ukubura akazi kugwaruka nivyo dushaka ko hanini boshyira imbere rero twashaka ko boza batubwira ijambo ry'ihumure leta nayo ikerekana ko abo bantu bari hanze nabo nyine arabarundi kaba ikabereka neza ko mu gihugu cyabo boshika bakisanga ndusubire kumva impunzi hanze guko imyaka n'imishi kuva amaleta yagiye akurikirana hamwe hariho ku gushyira imbere inyungu z'umugwi wabo ahanini rero ko niko kamonotera twizete wari umwizero twiteze muri ibyo biganiro kugira twumve ko twokwiruhutsa tere imbere tubaka igihugu cyacu
murakoze ndikuriyo icyumviro mushikirije ni icyumviro gisana n'ibindi by'umubiro byashikirijwe madame Alice Nzabukunda mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abanyapolitiki bo kwibaza cyane cyane eka abarundi mwavuze mwateye akamo gasaba impande zose kureka kudadaza mbega nk'abanyapolitiki ku mpande zose boja muri ivyo biganiro bakabandanya kudadaza ni bishobora kugira ingaruka mbi cyane rwose igihe bazosubira kurondera amajwi yabo banyagihugu muri iki gihe bugaranywe eka bageramiye cyane rwose nizo ngaruka zose mbi z'intureka politiki yabaye mu Burundi harimo n'ubukene
ego cyane je nimvira yuko abarundi abari bo bose ndi bajya ko bashaka ko bari ko barakurikirana iki kiganiro kandi bakurikirana ibiganiro abarundi bakunda kugira murumva ko abantu bose bafashe ijambo bagira bati nibaganira abanyepolitiki baheze nibaheze kugira ngo ibindi bikorwa bibandane nuko ingorane bafise n'umuco abarundi nuko tubandanye totera intambwe imbere nta kindi kintu abarundi kibaragishinga nayo byo kuvuga ngo byo ntabyo muri leta ntaba mfite ikibanza ibintu bituma bihagarara nuko ibyo bintu babireke nico bituma nari navuze kare ntiyaba bishoboka yaba ari jewe nateguye ibiganiro no bishize kuri radio na televiziyo kugira ngo abarundi bose aho bari bumve umwe wese w'umunyepolitike yitwa ko baserukira bumve amajambo ashikiriza ajyanye n'uko agomba kumufasha kugira ngo dutore umuti w'ingorane ziri mu gihugu ko bibacereza kuzokwitegurira amatora y'2020 nibyo nyine regaye nibatashobora kumvikana ngo bavuge bati ubu rero reka ibisigaye tujye kubibandanya ibya mu Burundi ejo ni mu 2018 amatora ni 2020 ubwo umwe politiki atihuta gutaha ngo 2018 bimusange Burundi uwo umwe politiki akubwira ngo ko akeneye amatora mu 2020 ntibambeho jewe sibyemeza politiki n'ubwo koko ashaka kugeza mu matora y'2020 agira ati nisiranjanye ahubwo reka turabe ikintu cyonyaruka cyonkuma ntaha igihugu n'ingoga kugira ngo ngende nitunganye ntunganye abanyamugambwe banje kugira ngo dore dukore amatora nshobore gutera intambwe nanjye
ariko Madame Alice Nabukunda nk'abanyapolitiki badatahuka muri iki gihe kenshi na kenshi bavuga ko umutekano wabo uba utubahirijwe ahamu bavuga ko
twese niko twahora tuvuga twese niko twahora tuvuga muri radio yuko uko tubyumva nibyo nari ko ndakubarira nti Uburundi twumva ku maradiyo si ubwo Burundi buri ngaha kandi mwarabyutse no ku maraporo hari amaraporo menshi yasohotse avuga ati ibyo twari tuzi mu 2015 byarahindutse kiturage ku rugero rw'uno munsi umuntu rero yumva ko afise ingorane y'umutekano arabishikiriza akavuga ati kugira numve ko ntekaniwe jewe nimungirire ibi n'ibi 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 avuga ati jewe nimumpereze abasirikare 15 cyangwa nimureke jewe ndabicaguriye kuko ngaha mu Burundi abarundi bose turazi nanjye iyo wumva naho wowe udafise mwene wanyu ari mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ntubuze na mwene so wanyu ntubuze n'igisanira ari abantu b'inshuti yawe hakabura n'umuntu ntuwobura n'umuntu n'umwe wo kwizigira ukavuga uti jewe nibampana kano n'akabakaza kumucungera jewe nzi kumva ko ntekaniwe ndashobora gutaha mu gihugu ivyo je nibaza yuko ari ibintu bishoboka ni leta ntiyovyanka nibaza yuko na leta nayo nyene itoshima yuko abantu baguma hanze umuntu yumva yuko adatekane bavuga ati jewe umutekano wanjye numva udakwiriye bakamubwira bakamuha ubwo uburenganzira bw'uko yitorera umuntu ashobora kumuhagararira kumucungera kuko burya umugani w'abantu kera bavuga ati burya ibintu byose umunsi wo kubaho n'umunsi wo gupfa ku muntu n'imana yonyine iwuzi twese turamenya duti umuntu apfa umunsi we wageze mugabo nk'umuntu turagira ubwoba umuntu arashaka kugira ubwoba agatinya mu gihe ufise ubwo bwoba rero si ukuvuga ngo naho ufise abasoda 10 cyangwa 20 ngo niho utopfa oya mugabo kubera yuko umuntu ari umuntu ubwoba bw'umuntu bwamaho ntikikubuza yuko ugaragaza nawe kugira akantu ko kwicungera gatoya ukavuga uti je nari nk'abasoda 3 cyangwa 4 cyangwa abapolisi banakana banakaje ndajya kumva ko ntekaniwe ndashobora kuja mu gihugu nibaza kwica ari ikibazo gishobora gutora umuntu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Elize mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe muri hehe
igondi mu Rugombo
mu izina ry'Ikirundi ninde
ningenda kuri iyo
murafite ikibazo cy'imvira
ego narifite ikibazo ngira n'icyumviro
ego
mere gucyumviro kuri ibi biganiro guca bitangura kuri tariki ya 2026 ndashimye hoho yuko abarundi bongeye gusubira kujya kwicara hamwe ego nkaca mvuga ku bijyanye n'ubutumire hari ukuntu ugwaruka tutarabonka ubutumire nubwo tutarahebura ubutumire burashobora kuboneka mu nyuma ariko abatanga ubutumire bwo kwibuka yuko uravye ibintu byabaye 2015 burya ugwaruka nigo gwageze uruhara runini mu mabi yakozwe aha mu Burundi nigo gwakoreshejwe abanyapolitike nigo bisunga mu gukoresha mu mabi atandukanye rero je ndabona umenga ugwaruka hamwe rutoronka ubutumire kandi rusari uko bisa yuko arigo gwakoze cyane mu bintu byose biriko bivugwa ku Burundi n'umenga ubutumire bwoba butandwe nabi byo kosogwa ariko handi naho nkaca chaka kubwira ugaruka ntitugume dusaba yuko totumigwa gutumigwa ni kimwe no kugira ikindi tuba twicareye ko nga mu Burundi kuko gutumigwa gusa kugenda hari yango tugiye mu biganiro atacirwe dufasha igihugu mu bikorwa by'iterambere ndubumenga bwo ba ari bwa gutumira bwo kujya gusaba ibibanza ego nca mbaza uyu mupasoni yarise ati none ni giki bagiye gufasha muri biganiro ni giki bazosaba mu kugira ibyo biganiro ko bigiye gutahukana mu Burundi ni giki bagiye gufasha kugira bose bazobyumvemo yuko bashobora gutahukana ibiganiro mu Burundi bumve yuko abanyepolitike bose batekanye ego acha nera rera akanuze mbunira kagohe abavuga yuko bari mu batavuga rumwe na leta nisunze ku ijambo uyarongoye senarete yavuze yuko ngo twari tuzi yuko twotumigwamo na 10 cyangwa 15 ego no vuga yuko boreka gukorera ku bintu bya solidarite negative kuko uri kumwe n'inkozi y'ikibi ntago gendana nayo ifo yuko wivugira no vuga yuko muri senarede aboronka ubutumire ukwabo akari bwa mugwe yenda bona mengaboza mu biganiro kuko ibyumviro byawo bizaba ikenewe bareke kuvuga yuko badatumiwe na senarede ngo niboza mu biganiro kuko senarede irimo abantu benshi
isozera
ego kuko senarede irimo abantu benshi hariho abaronderwa n'ubutungane bw'igihugu rero bavuze yuko bataronse ubutumire hamwe batoje mu biganiro iya handi nyene uzosanga nibyo biganiro ikizovamo kizokwama giteringorane kuko hari abazovuga ati twebwe ibyo biganiro aya masezerano yashitswe ko tutarimwo niyo ntererana nari mfise
murakoze Elize murakoze ngenda kuri yo Elize ariko imbere yuko mpijambo madame Alice nzakunda kugira agire icavuze kubyo mushikirije mwavuze ko ibiganiro bizotahukanwa mu Burundi iyo nkuru ntayo tuzi twebwe kandi iyo nkuru ntiratangazwa ntawo ifatira ko rero madame Alice nzakunda ivyimvuye vya Elize ngenda kuri yo muyivuga kwikiyatangwe avuga cyane cyane kuvyerekeye urwaruka rushobora kuba tararonka ubutumire icyo kibazo mwakivuze ariko yashikije n'ibindi byiyumviro mushobora kugira icyo muvuze ko
ego yavuze birumvikana barasaba yuko botumirwa kandi mugaba kongera gakibura n'ugwaruka ati ntimuhagarare gusa gutumirwa mu kuraba mutumirwa kugira ngo muje guterera iki kuko nico gihambaye hari abantu benshi baba bagira bati batantumiye batantumi mugaba ukaraba mbega intererano yagiye gutanga bamutumiye n'intererano ni barabe yuko koko bavuga bati kuri ibi bibazo by'u Burundi kuri ibi bibazo bihanze abarundi je intererano mutanga ni batampamagaye ngo ndayivuge muno mu gihe busanga batabahamagaye ntibareke gukora urwandiko ruvuga ibyo bo bipfuza ibyo bo baterereye bagira bati mwe muri mu biganiro nyabuna muri atwigira iki kibazo muje mu gifitiye inyishu nibaza yuko rero atamutwishibe nibaza yuko bazobatumira baramutse batabatumye naho nyene nkuko Elijah yabasavye ntibibatere ntibibacu intege kuko baguma bakenewe mu gihugu barabe bati twegwe gusa nibatwigira iki kibazo naho tutoba duhari mukaki twigira ibyo neje ubundi tutumva ko tuba dutekanwa hanyuma rero icuma usaba umuganya avuga ati none kugira ngo bigende neza intererano kugira ngo bigende neza byogenda gute je icyo niyumvira nuko ntabivuze kare nuko tuganira mu kuri nabizaje abantu bose bazo bari kuganira bazo baganire mu kuri ataburyarya burimo baganira atagucengana kurimo baganire atagutegana imitego birimo baganira atagushira imbere inyungu z'abantu birimo mugiye tuzoganira muri iyo nzira dushira imbere umunyagihugu ari mu Burundi dushira imbere tuvuga ati igihugu cacu kironka iteka ni ukuri ndababwiye yuko jewe ndafite umwizere na cyane cyane ko baduhaye iminsi myinshi cyane yo kuganira ni ngombwa tuzobaye dutongesha abavuga yuko batazokwitaba ni ukuri ko Imana ntibaza ko abantu bajya bariko barabumva umuntu atumiwe ntiyitabe kuko kuva na kera narindi nta muntu yahamagarwa aho ariko aravuga ijambo ngo yange kwitaba nayo kuvuga ngo urahari uri ibitigiri nukuri je nashimye ko nabahamagara imigambwe yose iri mu gihugu mugara kongera ko batima naka naha dafite umugambwe naha kamugambwa rongoye turibaza ko afite interano ashobora gutanga nawe nyine nazi bakamutumira none wacuvuga ngo nanaka rero ngo ko bantumiye naje ngo mugana naka n'umutumire kumbe uwo naka ari igituma baba batamutumiye wewe nibaza yuko ibyiza yoraba si bantumiye kandi iki cyubure cy'iwanjye gisa n'icyakanaka kuri kanaka taje mugabo nkaba nzibyumvire byiwerekana jewe nzoheza ndabimushikiririza mugabo igihambaye dushobora gutunga
bajya
kwita ibyo bagihambaye ariko twebwe tubikora twumva mu mutima yuko dushaka kwingorana iziri mu gihugu gihera
tubibutse inshuti muri seka muri murabandanya kumiriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Sylvain mwiriwe neza
mwiriwe
Sylvain mwitwa nde izina ry'ikirundi
nitwa Harimorugira Sylvain
Harimorugira Sylvain duga ku ijambo ikibazo
narimvise intererano ngomba gushikiriza erekeye ibi biganiro bizoba vuba
yego
ku ntererano ya mbere nashaka gushikiriza nashaka kuvuga ku byerekeye hari abanyepolitike badusamaza badashaka yuko dutera intambwe abanyepolitiki bavuga yuko batazoja mu biganiro biraboneka neza neza yuko ari ba abanyepolitiki bashaka amagabura nyama abo rero nibaza yuko abarundi b'umutima bahagurukira hama bakabiyamiriza iyindi ntererano nashaka kuvuga niyerekeye abajene ubwo nagende mu rungano rw'abajene twohindura ibyiyumvira tugahindura mentalite kuko benshi batwagwa na nyabahururu tugiye kuraba nk'imigumuko yabaye wasanga abazasutsemo muri iyo migumuko benshi barigiriye mugabo bakabasiga mu Burundi ugasanga n'abajene bariko baramwibiyayura mutwe bariko barajya mu mfumbi zitarizo rero abajene cyo nabahanura reka duhindure ingendo hama twite ho gukorera igihugu igihugu kiracyadukeneye kuko abo babi dusukamwo kujya gukora ibintazi bo ejo cyangwa hirya ejo siho bazobabari rero abajene dukore ibyo guserukirwa n'ibyo cyari ngombwa yuko duserukirwa kugira ngo natwe ibyiyumviro bimwe bimwe bize birashikirizwa
murakoze Sylvain murakoze Sylvain madame umushikana he Sylvain aravuze ikibazo gihambaye cyane kose madame Alice Nzomukunda ikibazo gihambaye cyane kose kivuga ko abantu bakwiye guhindura ingendo bisa n'icyumviro mwari mwashikirije ikivuga ko kugira ngo ibintu bize bigende neza aho mu biganiro muzabuca mujamwo hakwiye kuvugwa ukuri me ikintu ukuri ni ikintu cyabiki kigaruka cyane gose mu biganiro abarundi bamyagira bavuga ko bakwiye kuvugana ukuri ikintu cyo tuma iyo ngendo ihinduka cyane cyane n'imitima y'abarundi ihinduka kugira ngo bashire imbere nko kumwe mwabivuga inyungu z'abanyagihugu niki ikintu cyo kurwa kugira ngo ika abarundi bahindure ingendo niki ibibazo bafise nko mwabivuze ntabwo ari ibibazo bihambaye cyane gose batoronkera nyisho
ibyo ibibazo biri mu Burundi si ibibazo bidashobora gutora umuti ukuri nako n'ukuri nibaza ko ari kaniko umuntu ni volonte ni gushaka kumwumwe burya iyo umuntu atari byarya atakandi kandi akabona tujyewe nina reka ibyanje ndabireke byema ndabeko nuvuga ibiraba benshi ibyiwanje bwite burya iyo ukoreye ineza benshi nawe w'ineza wabura kinduka yironkamo kuko nta kuntu benshi boronka ngo nawe nturonke ukuri nako rero n'ukuri ni kintu cyane cyitwa Burundi kutavuga ukuri ugiye baraba rero ingorane nyinshi twagiye Burundi bwagiye buracamo ubwinshi byari bifatiye ku bintu by'ibinyoma ubwo rero tudashobora kwemera ngo bitangure kugendera mu kuri ikintu ukivuge iyo cera ubwe ko cera iyo cira uvuge ko cirabura n'ukuri ku Imana ibintu biteye ubwoba none nk'iyo umuntu no guhamya karorero umuntu w'umunye politiki ari ngaha mu Burundi ari muri opposition no kuvuga ngo ari muri bamwe batavuga rumwe na leta akaba ataha mu Burundi aba mu Burundi amanama yose bakorera imigambi arayitaba agashikiriza ibyiyumviro byiwe atawundi umwe amuri yugwara mugabo akakwemeza neza yuko ataburyo nabumwe dushura kuganira tutaje kuganirira hanze ngo umuntu washaka kumbwira ko ari umuntu avuga ukuri cyangwa abari kwa la broker ntabashaka kuhagira abandi bantu batamu mu Burundi abashaka kubinyakamwe wenyine n'umwe bavuga ngo ngubwijya by'impano kwirimo nibaza yuko n'ukuri bakuye kurengera ibintu bimwe bimwe iyo bari ko baravuga tukabwirana kuti nawe aho urarengeje urugero ibyo uri kuravuga si byo wowe utaha mu Burundi ukajya hanze ukagaruka ugataha mu Burundi ukavugira ku maradiyo ngaha mu Burundi atamuntu n'umwe gukunyirwara muba kuvuga ngo abandi ngo reka ngo ntibitaye mu Burundi ngo reka tubandanye tujya tusagambira hariya hanze ngo kuko ngo aho uri kurerekana yuko hari akantu ko kwikunda kumbura hari utundi tumwe kurarondera kuko iyo ushobora kuba uri mu Burundi n'abandi barashaka kububamo nibyo nama ndiko ndabarira abantu bakavuga ati mbega none ati yo uzotaha gute bariko baratubuza ngo nimutaye ngo ningorane ngo nimuje mu Burundi ugasanga ari umuntu ari mu Burundi nyene ariko arakubwira ngo ntutahe none wowe ko abari mu Burundi niko kiwayo kubuza kutaha nibyo rero nibintu cyari kwereka ko abari mu tuntu tw'uburyarya nibyo rero nibidukiye kuvamwo kandi tukabibwirana atagutinyana mukuri mubwubaha mukubaha umuntu ari we wese mugabo tukabwizana ukuri icyo nitwagishika ku ndakurahiye uzobona ko mu Burundi duca dutangira kubaka iby'Uburundi bwacu kandi mu mwanya muto ugasanga turi mu ituzi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Niyonkuru mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe kana Niyonkuru
turi mu cibitabo cya Gombo
murafite ikibazo cy'umviro
turafite cy'umviro
yego
cyumviro no terer bwa mbere nagomba mpanure abantu batumiwe rakavuga ko adashora kuja mu biganiro mu migenzo y'ikirundi nta muntu ashobora ashaka kugira ati nuze turafite ico tugomba kukubwira bwe ngo sinza mugatarumva ico kintu bamutumiye gicari ico ukuvuga ico n'ingorane ikomeye cyane y'umuntu yatumiwe arakwiye kugenda kumviza ikintu bamutumiye gicari ico akagira ico gishikiriza muga yacu urumviza akagiga yacu umvise rero turiko tuhanura abantu barose ubutumire nibagende bumvirize batageneho nyabafise ikindi kintu boba bikeka uhava bavuga ko bagati twogenda bavamenye ibyo iwacu ikintu cya mbere nobanza nkababwira igira kabiri nacyo twobwira abo banye politiki baza bagiye mu biganiro bagende bagiye guserukira abarundi ntibagende ku gatwe kabo bagomba ko ibyiyumviro byabo cyangwa inyungu zabo arizo zija imbere bazibaraba inyungu z'abantu benshi kugira ngo kumvura igihugu cyacu kirushize kugenda neza bisigaye nabyo twobwira impunzi impunzi zahunze mu Burundi n'amahoro mu cibitoke ndetse n'igihugu cyose n'amahoro ariko rero hari nk'abanyepolitiki bamwe bagira inkinzo abantu bakababwira ati nimuhunge kugira ngo baronke ikintu kanaka twabwira rero yuko abagiye muri ibyo biganiro bofasha kugira ngo kumbure inyungu zabeshereze z'imbere abo n'abagomba bavuga ati jewe ntabonetse nze kuvuga ikintu kanaka nta mahoro aboneka mu gihugu navuga nti nikwihenda ni ikinyo ntere na nari mfise
murakoze niyo nkuru leka madame Alice zamukonagire icavuze kuvyo mushikirije ni ibintu asanu washikirije mukanya gatoyi cyane gose ivyimubiro washikirije bisani vyamaze kuyagwa
ego cyayazwe gose kandi kuri abantu bose bashikirije amugira mwumvise yuko kandi bose n'ubutse abantu bari nkahe Burundi kandi bose n'umvise ko bavuga bimwe bavuga bati mushire imbere imwe z'abanyagizi mushire imbere ibintu byanyu bwite zero n'ibintu bihambaye cyane baranahanura uwo wese yaba yararonse ubutumwa yuko yokwitaba icyo ndabongera ko nuko tuzokwitaba kandi tujye twitabe kandi twitabe dushaka yuko tuvaho duhijije kuganira kuko ibibazo nkuko twabivuze ni ibibazo bito cyane bishobora kuza dutoreye umuti mu mwanya muto cyane nawe umugabo ubwo niwe wavuga ati abayibaza yuko bataje ngo ari bo bavuga ngo bashobora kuganira kuri ikintu kwihenda igahazogera igihe abarundi bavuga bati reka tubareke umuti bakanse niba dai ko bajye bigiye nkuko ruhanga nkuko abanyamahanga ariko baradufasha bajye hanze twaba twabatirije turarushe reka tubahe iminsi 12 bicare niba tubira baraba ibiganiro byanyuma hazagera igihe n'abandi bavuga bati ubu rero turarushe reka turabimbire abarundi dukore abari mu Burundi icare dukore turiye dushobora guhambya ibigayi tuzihorere uzokumva ko ashaka uburundi bwiwe azutahuka uzokumva ko agiye kuba hanze yibere hanze mahoro mugabo ntagira ikindi kintu gisubira gusamaza abarundi nuko umuntu atavuga mu biganiro yiyumvira gutyo kandi avuga ati ko batubwiye ko ari raundi ya nyuma tukavayo tudatoyinisha tudatanze umuti w'ingorane ziriho tudatanze icyo kogwa kugira ngo abarundi bashobore gutekanirwa ni bya nyuma umwese aduca agenda abunga urundi hama twubake igihugu abashaka kubaka bubake abashaka gusambura bagerageze bwari naho bagiye kwitura bagasanga ariko baribuna kuko abarundi urabona ko nyumvira abantu bose bafashe ijambo ry'ukuri nuko abarundi bamaze guhaguruka bavuga bati nimutore umuti ndatore umuti naho nimujye tubuza kubana na tuca tubandanye nibaze ko tutabikora ngo twogera tuzaba bagiye muri ibyo biganiro tukamenya yuko vuba hageze ko dutura umuti wa nyuma kuko birashoboka.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuel. Muriwe neza?
Yewe.
Muri he Emmanuel?
Ndengoda.
Yego, izina ry'ikirundi ninde?
Irenganya.
Irenganya. Murafite ikibazo cy'icyumviro?
Yego, twemfite icyumviro. Nkuko nagomye numva bagenzi banze bashikiriza. Naze nta kindi nshaka gushikiriza. Nshaka kuvuga yuko hari ikintu twamaze guhinyura twebwe abanyagihugu bato bato abanyepolitiki rimwe rimwe tusanga babona kudushyira ibitutu mu maso kandi ibintu biba biboneka baragenda bakagenda kuganira bagashyira inyungu zabo imbere. Twasaba yuko rero nk'uko bavuga yuko baserukira abanyagihugu bagende bashyira inyungu z'abanyagihugu imbere kuko natwebwe abanyagihugu bato bato iyo mu gihugu bitagenda neza reka tuhasigara inzara ngubu nta munyepolitike usanga ari inzara ariko twabanyagihugu bato bato turarara inzara kubera biba uko kuntu batumvikana rero nosaba yuko uwo ari we wese bayo ko yogenda akikaba hanyuma baganire bakatumvira igifungo vrema kuko abanyagihugu ageze habi inzara nacyo tuciya brem bakwiye kugenda bakumvikana kugira natwe amahoro kubera hari ikintu nacyo umutumire yari karavuga cyo guhunguka burya amahoro y'umuntu aba mu mutima nk'uko nawe nyine yari yahunze ubu akaba yagarutse mu gihugu nuko n'ubundi azobigira ariko akiri hariye baramubwira ati ibintu ntibigenda neza ntibigenda neza mugabo yaraza nishikira mu gihugu kubera umutima wiwe yumva yumvise amaraza araraba asanga bimeze neza n'abandi rero bazota buke buke nuko nyene bazobibona yuko amahoro hari mu Burundi nitwe nari nshitse nashabushikiritse.
Murakoze Emmanuel Ntirenganya. Icyumviro cha Emmanuel Ntirenganya ni icyumviro cyashikirijwe n'abandi imbere kandi Madame Alice Nzamukunda asanu washikirije ika icyo avuga kuri ibyo by'umuyoro byose ariko mu gusozera Madame Alice Nzamukunda nashaka mu terakamo eka abafasoni bose aho bari hose mu Burundi eka mwibutsa cyane cyane n'uruhara rwabo ruhambaye ikintu ijwi boshira hamwe kugira ngo abajijure abandi banyapolitike mu Burundi nk'uko twumvise bamaze igihe kirenga umwaka batarashobora gupfundika amasezerano y'amahoro akamu eka bo abafaso ni ubujijura abanyapolitike gute
ikintu abafaso ni bukora nk'uko abafaso ni bisanzwe abantu bavumbatira amahoro abafatanye mu gusana abantu bako burya nibo bantu bakunda no gutatura amatati n'abantu bakunda kwizihiza mu nzira n'abantu badakunda induru badakunda inkoreka nigeye ko abadamu rero bageza muri iyo nama nk'abafatanye by'ukuri nigeye yuko nacyo mubasaba igihe se tugiye turi mu nama bazoguma bahagarara bavuga bati ibibazo bihari n'ibibazo bishobora gutora umuti ngimuze ngaha mutabitoreye umuti gira iki kibazo cyo gutora umuti na mucumbikano mu gikure mu nzira iki kibazo cyo gutora umuti na mucumbikano mu gikure mu nzira niba be babandi bavuga bati bitagenze ku mwemere bitagenze ku mwemere niba ada muri iyo nzira azaba yatakaje ibanga ry'operation niko niba abafasha by'ukuri bashaka gufasha igihugu bazobera emera abo bagabo n'abashinga ntahe bababwire bati ibi bibazo biri mu Burundi murashaka gutorera umuti nimuhaguruke ngaha bakurikirana ku buryo tuzova ngahagejeje gutura umuti nicyo kintu nkuko bakafashe nibo basaba bababwirwa bavuga ati mubwizanye ukuri hanyuma mutuze nta na kimwe kibashoboka mwese mushaka mukunda abahungu bishashoboka kandi
Madame Alice Nzamukunda turabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire mwashikirije hambaye cyane gose eka mwadushikirije n'ibintu mwifuza ko abarundi muri rusangi abazoja muri ivyo biganiro byose bofunika kugira ngo abarundi bashore kuruhuka turashimiye n'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ivyimviro vyabo eka n'impanuro cyane cyane batanze turashimiye ingenieur Justin yadufashije muri iki kiganiro tukadushimiye kandi na Innocent yadufashije kugiranya iki kiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese turashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi.